dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje bakunzi badusangira ijambo aho muri hose mutwumva haba kuri radio zanyu kuri telefone ngendanwa ndetse no kuri mudasobwa ikaze mwese ikiganiro cyacu uyu munsi kirashamikira ku kiganiro mwumvise cyamurisanga kuri wa gatanu ushize ni ikiganiro cyateguwe na mugenzi wacu Fideli Niyongabo
abitegereza ibintu n'ibindi bavuga ko kuva president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump atanga ikingo cy'iwe cya kabiri mu mabanga y'umukuru w'igihugu agira wa 47 imigambi yiwe n'ingingo amaze gutera ku igikumu zishyira imbere inyungu za Amerika ubwa mbere na mbere ivyo bita America First mu rurimi rw'icyongereza zimwe muri zo ngingo zatanguye kugira ingaruka ziboneka mu makungu na cyane cyane ku mugabane wa Afrika uyu munsi turagaruka kuri zimwe muri izo nkihagarikwa mu kiringo cy'iminsi 90 ry'imfashanyo Amerika yahoha amakungu yakuye Amerika mu masezerano y'i Paris guhindagurika ry'ibihe turagaruka kandi ku ngingo yo kuva mu ishyirahamwe ryita ku magara y'abantu ku isi OMS Cheta Mwanze akorana n'ikigo cy'ubushakashatsi ku bibazo bijanye na politiki ubutunzi n'imibano muri Nigeria no mu karere ko muri Afrika yo mu burengero na Professor Waldo Kruger yigisha ivyereke butunzi muri kaminuza Northwest University batangaje ko imigambi ya President Trump izogira ingaruka zikomeye hagati ya Amerika n'umugabane wa Afrika mu bijanye na politiki ubudandaji imitahe n'imfashanyo ibihugu vyo ku mugabane wa Afrika byotegerezwa ko byifatamwe gute ku bijanye n'ihinduka ry'imigambi ya leta ya Amerika ku ntwaro ya President Trump abantu benshi biteze nivyo tuvuga ko twatumiye Emery Pacifique Iraneza yanonose byerekeye imigenderanire y'ibihugu nitunganywa neza ry'amashirahamwe akora imirimo y'ubudandaji ari i Londres mu Bwongereza twatumiye kandi Professor Pascal Niyonizigiye yigisha ivyerekeye imigenderanire y'ibihugu kuri kaminuza muri kaminuza y'u Burundi no mu yandi makaminuza yigenga ari Bujumbura mu Burundi ndabaramukije batumire
amahoro neza
Emery Pacifique ubona gute ibijanye ni leta nshasha ya President Trump ku bijanye n'umugabane wa Afrika cyane cyane ufatiye kuri vyo nako ndavuga ingingo z'umukuru w'igihugu yateye ku igikumu ngizo zo kuva mu ishyirahamwe egita ku magara y'abantu ku isi kuva muri masezerano y'i Paris kuhindagurika ry'ibihe guhagarika mu kiringo cy'iminsi 90 imfashanyo Amerika iha ibihugu byo ku isi
murakoze murakoze kumijambo no ku butumire ngambere hoho ngira ngo ico notangura kuvuga n'ukwibaza nimba Trump canke administration ya Trump canke intwaro ya Donald Trump hari umugambi n'umwe yari ifite canke yoba ifite kuri Afrika inyesho nuko bari bafite umugambi mu gihe bari ko barategura ingene Amerika yorongorwa umugambi ahanini kuri Afrika wari ushimikiye kubijanye n'ubutunzi ibyo bita economic engagement no kubijanye n'umutekano ibyo bita security cooperation no kubijanye cyane cyane kugwanya abakeba ba Amerika mu by'ubutunzi ibyo bita countering the influence of global competitors aha cyane cyane bavuga Ubushinwa rero nk'uko tubizi ivyo ni navyo yanashimikira ko no mu muri administration yiwe ya mbere ariko turibuka kandi umugambi munini yari yarise Prosper Africa wo gukora imigambi ijanye no guhindura ingene ubutunzi muri Afrika bubatse kugira ngo habeho gukorana byo hafi na leta ya Amerika ivyo rero ivyo byose nubwo byari muri uwo mugambi ubu turabona yuko ingingo mu by'amategeko ziriko zirafatwa ziteye ubwoba n'impungenge zigaragaza ko uwo mugambi utazoshigwa mu ngiro iki rero Fidel no kugira yuko ari ikintu gikomeye cyane kiraba Afrika imbere y'imigabane yose y'isi kuko aya mahera menshi yaja muri Afrika rero nobabwira yuko uburazi nk'ibyo African Centers for Disease Control and Prevention bavuga bafite
tago ciriyemo ni kigo kijejwe kwirinda no kugwanya indwara cyo muri America.
Ego murakoze. Iki kigo kiravuga yuko Afrika izogira ingaruka nyinshi zigaragara kubera gusa America ivuye muri ishyirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu. America yari bamufasha mukuru muri iryo shyirahamwe. Ikindi nacyo umuntu yoca yongera ko nibi watanguriye ko Trump yahagaritse by'agateganyo iminsi 90 imfashanyo zose mu buryo bw'amahera zizahabwa amakungu. Ibi rero no kubwira yuko ubunyene turi ko turavugana ibihumbi n'ibihumbi by'abakozi bakora mu gisata cy'ibyo gutabara imbabare. Ubunyene tuvugana akazi kaheze sinibyo kuvuga ngo ingaruka kuva asinye bijya zaciye ziba buno nyene. Rero ibi byatumye habaho amaprograma menshi yo gufasha mu makambi y'impunzi muri Afrika, ibijanye n'imiti murazi yuko hariho imiliyoni zirenga 20 muri Afrika zifashishwa n'ayo mahera mu kurwanya indwara ikiza cya sida, ibijanye na n'umutekano mu byo gufungura ku bantu bataho nikora muri Afrika amamiliyoni arenga 3.5. Ibi ni ibintu kubera intwaro gusa n'imizigaragara kuri Afrika, ariko mu buryo burambuye nibazaho tuja kuvugana n'ingene Afrika ikwiye kwifata hamwe n'ingaruka zirezire zizova muri administration Trump.
Muravye mugafatira ku kiringo ciwe ca mbere kubijanye n'imigambi leta yiwe yari ifise kubijanye na Afrika, mwariko muravuga ko hariho nk'umugambi Prosper Africa. Uwo mugambi mubona hari ikintu washitseko?
Nta wovuga yuko umugambi hari ikintu gihambaye wahinduye urugero rwo kuvuga ngo warakuye Afrika ku mwanya umwe ukaje uyishyira ku wundi, ariko wari umugambi utuma Afrika igira akse ku isoko yo muri Amerika, hanyuma
ishobora gushorera ibidandazwa byayo ku masoko muri Amerika.
Hanyuma ntitunibagire na wa mugambi wa AGOA nawo nyene uzohera muri uno mwaka mu kwezi kw'icyenda, ariko iyi ntwaro ya Trump ntiravuga kadoza kawo. Twe benshi turi muri domene twibaza yuko nawo nyene utazobandanya kubera yuko hasigaye amezi 8 gusa n'umugambi ubundi w'amahera menshi hagomba kuba harabamaze kubaho amatangazo cyangwa umugambi w'ingene uzogenda inyuma y'ikiringo kizoba giheze. Ibi byose rero ni ibintu byari byarabandanije biriho kuri Trump administration ya mbere, kandi umuntu yoshima ariko tutabona ingene bizobandanya.
Murakoze Professor Pascal Niyo Nizigi. Iyi migambi mishasha n'ingingo President mushasha wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yafashe, twako turavuga nk'izo zo kuva mu ishyirahamwe gita ku magara y'abantu ku COMS, kuva mu masezerano kuhindagurika ry'ibihe i Paris no kuhagarika by'agateganyo iminsi 90 imfashanyo Amerika yaha amakungu. Izihe ngaruka ku bwanyu mubona bishobora kugira kuri Afrika muri make?
Mu bisanzwe Donald Trump uko twamubonye kuva no ku ntwaro ya mbere imbere y'uko asubirirwa na Joe Biden, yari umuntu akengera cyane Afrika nta kintu kinini yamubwira. Ni umuntu agomba kugarukana ingingo zo gutwara zariho mu kinjana cya 19 muri Amerika, kuvuga yuko ivyo byo gufasha Afrika ntimubwira ikintu kinini. Reka mbere n'Uburaya agomba kubwereka yuko butibuye ko atazosubira kugira ngo Amerika itange ibintu byinshi mu gushyigikira Uburaya mu bintu cyane cyane byo kwivuna umwasi. Nacyo gituma Abanyafurika jene baza fataki kinini
ku bijyanye abahinga bakurikirana uburyo bona ibintu byogenda imigenderanire n'ibindi bihugu byo ku isi, haba mu bijyanye na politike bijyanye n'ubudandaji, babona ko ashyira imbere inyungu za Amerika yamara bitavuga ko ashobora guhagarika gukorana n'ibindi bihugu mu gihe abona ko hari icyo Amerika ikuramwo. Ku bijyanye na Afrika turazi ko ifise amatungo kama menshi, mwibaza ko azoyiheba burundu canke?
Ego nibyo, burya Donald Trump arafise uburyo bwo gutwara, usanga avuga ibintu atazokora udashobora kumenya ko azobikora hatageze ico gihe ngo ubone yuko ivyo yavuze abikora. Hari n'igihe avuga ibintu kugira aterane ubwoba. Turibuka mbere igihe yatera ubwoba akavuga ko agira atere Korea ya ruguru abantu bakanabitinya, je abanyeshuri barambaza ati none agira habe intambara ya gatatu y'isi yose ngo ya murarindira murabe kuko nashobora gutera Korea ya ruguru azi yuko ifise cya kigwanisho ko nyanganda. Nibyo byaciye biba ahubwo yaciye atuma ko Kim Jong Il ngo bahure bayage, kandi anavuga yuko ari umuntu mwiza cyane. Afrika arayikeneye rwose kuko Afrika irimo ubutunzi bwinshi. Afrika irimo abantu benshi bakiri bato bafite inguvu bashobora kuja gukora muri Amerika, kuko Amerika irakeneye abakozi cyane mu mahinguriro. Uburyo ibyo avuga kenshi mu guterana ubwoba no kugira kanga abantu bajugunye bamutinye, nayo ubundi bwo nibaza ko atakintu kindi nazohindura mu buryo Afrika yahora ikorana na Amerika, cyane cyane muri ibyo abantu baje gukorayo ibintu byo gutunze muri Afrika.
Murakoze, tuze ku mirongo ya telefone. Dufite Nzara Mnyimana Jean Marie Vianney, uratwumva?
Ndabumva. Bamagaye ndi i Kigali mu Rwanda.
Ufise ikibazo baza batumire cyangwa icyumviro ushikiriza?
Ikibazo kijyanye n'ira gahunda yo guhagarika inkunga mu by'ukuri kugira ngo icyemezo nk'icyo gifatwe icyari kigamijwe. Ese yaba ari mu nyumvishirize ku bihugu n'ibindi byari bisanzwe bihabwa za nkunga, cyangwa ni politiki yo kugira ngo yenda nabo ubwabo babashe guhiye za nkunga batangaga bazikoreshe mu kwibuka kw'igihugu cyabo? Nicyo nshaka kugira ngo mbe.
Ni ikibazo cyiza. Agira ati mbega iyi ngingo yo guhagarika imfashanyo zija mu makungu baziva kuki? Nibaza yuko warakurikiye ingene Perezida Trump yiyamamaje, kuko no muri Mutambarara avuze Fidel avuga ati Amerika n'Abanyamerika ubwa mbere. Rero agishika agiheza kurahira, nibaza ko yari yanabiteguye atararahira, yaciye afata ingingo zerekana ko mu by'ukuri ibyo yavuga mu kwiyamamaza agiye kubishyira mu ngiro. Ni ukuvuga lefanatike muri politiki, kugira lefanatike n'abantu ngirakamaro kandi utegereza kubashimisha naho uwo butahuza nabo. Nimba yaravuga ati mfashe ubutegetsi ni Amerika n'Abanyamerika ubwa mbere, agaca ashika afata ingingo zerekana ko amahera yose yaja gufasha abantu batari Abanyamerika ayahagarika, burya abari bamukurikira bo bamukomera amashi. Kubera yuko ni inzira ya politiki yo kwerekana yuko aje kandi babandanye bamwizigira, mu bisanzwe ariko arondera icizere kibandanya mu Banyamerika ahanini benshi bamutoye kubera ibyiyumviro byiwe. Rero icyo ni kimwe. Hanyuma icya kabiri, arafite ibyo yanemeye atahandi amahera agomba kuva kugira ngo abikore, kuko bitari bikogwa atabanje kurondera ibindi ahagarika. Ikindi nacyo Trump muradi yuko arafise n'amashirahamwe yari yaragiranye ingorane nayo Trump ntaheranwa. Ego nk'irishirahamwe mpuza makungu ry'amagara y'abantu, uradi yuko n'ubundi muri administration yiwe mu ntwaro yiwe ya mbere yari yagiranye ibibazo naryo, ari no mu mugambi wo kuraba ingene yobahana mugabo umwanya ntiwamufundira. Ubu rero ibyo ntiyabyibagiye, yashitse agaruka ahagarika amahera ya Amerika muri ibyo. Hariho rero ibintu byinshi, kimwe ni ukubera ukuntu Trump wenyine ubwiwe ameze n'intwaro y'ingene imeze, ica kabiri no kubandanya arondera icizere kirenze cya bamwe bamushyigikira kugira ngo abereke ko ibyo yababwira ariko arabikora. Ica gatatu ni no kurondera uburyo bw'imigambi imwe imwe yemereye abamutoye itari ifise bije. Ubu akavuga ati bije zija mu Banyamerika zija ahantu mu bantu batari Abanyamerika, reka mbe ndabanza ndazihagarike ndabe ko ntabwo ibikora ibyo nemereye Abanyamerika.
Murakoze. Ku murongo wa telefone kandi dufise Ntezirije Onesphore, uratwumva?
Ndabumva cyane. Nashaka gusikiriza kuri icyo cyumviro cya Perezida avuga ati ashaka guhagarika ifatwa ry'igihugu gishobora gufasha Afurika yafiki ibihugu abanyama ibihugu bitari Amerika.
Ikibazo ni ikihe?
Ikibazo ni iki? None se ko ahagaritse gufasanya nikabona ikintu nyamukuru wa Amerika izota yunguka ni icyaha.
Mwamwishura Professor Pascal.
Ego me ibyo Donald Trump abigira no mudandaji ubwa mbere bwo mbere yo kuba president avuga ati amahera yahora agenda muri Afrika canke ahandi aja gufasha abantu akaza muri Amerika afashe Amerika ko bavuga ati ikintu ndondera cyane nuko Amerika yoshura yosubira gukomera nk'uko yari imeze kera. Ibyo nibyo aguma arondera ni ubutunzi bwa Amerika avuga ati ngabanye cyane amahera aja hanze ahubwo nongereza yakura muri Amerika kugira Amerika igume ikomere cyane ku isi yose.
Nshuti bakunzi bacu, Ijwi rya Amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro byaryo n'inkuru zitandukanye zaba izanditse izo mu mavideo, mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa WhatsApp. Woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga, ja ku rubuga rwacu rwa Facebook Radio yacu VOA, aho uza kuhasanga icyo bita link mu Cyongereza canke lien mu Gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'Ijwi rya Amerika.
Hamba Emery Pacific, twavuze nka ayo mategeko yo kugwego gw'umukuru w'igihugu yateye kwigikumu ashobora kuzogira ingaruka muri Afrika. Kuba ariko baratwumviriza mwo basigurira nko ibyo Amerika kuva mu ishyirahamwe OMS kuva mu masezerano y'i Paris no guhagarika izo mfashanyo n'ahari ivyagateganyo. Nka bariko baratwumviriza batumva neza ingaruka bishobora kugira kuri Afrika mwo basigurira muri make.
Reka duhere ku no ku Burundi imbere yuko tuja muri Afrika ngirango akarorero umuradi uko nk'amahera y'umugambi wo kugwanya ikiza cha sida ashika no mu Burundi kandi turadi uko abarundi benshi cyane imiti bayironka kuri gusa umuradi uko niyo bishitse nkinshi kikubwihe abantu bagira ibibazo bikomeye ubu rero ayo mahera yahagaze no kuvuga yuko hari abarundi hari abandi banyafrika benshi nakubwiye yuko abantu baba bari miliyoni 20 z'abantu bagiye kugira ingorane kuko uraze nk'igo mu Burundi ikigira pice ica isubirira ayo mahera kuvuga yuko ni ingaruka zigaruka ni naco gituma abarundi abanyarwanda abumva ururimi bose bariko baratwumviriza ibisi bintu izi ngingo zoroshe nubwo muri uno mwanya ari ingingo z'umwanya muto iminsi 90 ni bintu byica abantu ubuzima bw'abantu kubera ingingo buzokononekara byinshi cyane abantu ntibabifa mu buryo bwo kuganira politike no kuganira imigambi ya politike. Ibi ni bintu turiko tuvuga amahera nk'akarorero ishyirahamwe nta murundi atazi ishyirahamwe ryitwa USAID amahera ibice binini byayo kubera iyi ngingo ntazoboneka muri uno mwaka. Jewe mpora muri domaine humanitaire ndazi
mu bijyanye n'ibikorwa byo gutabara
ndazi uko turiko twiyumvira nta nyishu tubona kuri ibi bintu abantu ndaguhe nk'akarorero mu bijyanye na security alimentaire bijyanye no kurondera imfungugwa zikwiye kandi ngira akamaro ku mubiri mu bantu Afrika bidehe n'urwego itarashikako muzi amakambi y'impunzi ari muri Afrika ko arenga igihumbi abo bantu bose bajya nabi babayeho nabi hariho amahera yari yarabagenewe abatunze abo bantu mwibaza yuko bazotungwa n'amaleta yo muri Afrika yane. Aha turiko tuvuga ibintu life threatening ibintu bigeramiye ubuzima bw'imiliyoni z'abantu muri Afrika kubera ingingo nk'iyo. Ni ukuvuga rero abanyafrika batwumva wumve yuko ari ibintu bikomeye. Iri shyirahamwe turiho turavuga ry'amagara y'abantu ku isi fata n'umugambi wa malariya ninde atazi yuko umugambi wa malariya uriho mu Burundi mu bihugu byose byo muri Afurika uzi uwo mugambi uriho mwibaza yuko aya mahera ava he? Igice kinini ni muri Amerika no muri Union Europeenne. Ni ukuvuga yuko hazobaho ingaruka zigaragara nyinshi cyane kuri Afurika ndetse ko kumbure muri Ghana turashaka kuvuga n'ingene Afurika yobyifatamwo mugabo abantu babanze bumve yuko atari ingingo zoroshe n'ingingo ni Trump yabafashe ingingo muri Amerika akibifata bijya hariho abantu ubuzima bwaciye buhinduka muri Afrika.
Professor Pascal harababona hamwe byoshika ntiyagire imigambi iboneka irashe ya Amerika kubijanye n'akarere ka Afrika umugabane wa Afrika ko ibihugu bishobora kuhakurira koyoko ari nk'Ubushinwa n'Uburusiya niko mubibona.
Ibyo ego birumvikana kuko abarusiya n'abashinwa bari basanzwe batumvikana na Amerika cyane, barashobora guca baronka ijambo ryo kuvuga ati ni murabe Amerika ntigomba kubafasha, twe turashobora gukorana tugashika ku bintu bikomeye. Ariko turazi yuko Amerika cyo kimwe n'Uburaya bw'Uburengerazuba nibihugu byari bimenyeye gukorana na Afrika mu bundi buryo, uburyo bwatanga amafaranga menshi Abanyafrika batari bake bakatorera akoyoko. Ariko burya Uburusiya n'Ubushinwa ingene bifasha ntibifasha cyo kimwe na bijya bihugu bya Amerika canke Uburaya bw'Uburengerazuba, kuko kenshi Uburusiya n'Ubushinwa bifasha amareta, ugasanga amafaranga batanze n'amafaranga afasha mu gisirikare, afasha mashirahamwe mahinguriro arongowe na leta, ku buryo naho data waje iyo fashanyo yabo yoboneka mu bintu bimwe bimwe by'igihugu ntashikira abenegihugu mfuko ifashanyo muri Amerika niyo mu Buraya bw'Uburengerazuba ishikira abanyagihugu abenegihugu aho baba mu buzima bwabo bwa minsi yose. Kira noneho Uburusiya n'Ubushinwa bitanga amahera menshi mu bintu byifasha, basindi inzira yo gufashanya itaboneka cyane mu bene gihugu.
Idrissa Bakungu araduteye akamo ku telefone, uratwumva? Uduhamagara hehe?
Imerere yari kigali mu Rwanda ni ukuvuga ngo ndaje gushima umutumirwa watumiye bimanza kuri icyo kibazo gihari nyine. Ni ukuvuga ngo twebwe Abanyafurika cyangwa n'abanyamerika cyane cyane Abanyafurika ni ukuvuga ngo bizatugora cyane, ni ukuvuga ngo kuba Amerika yivanye muri uriya muryango bizatugiraho ingaruka nini cyane, nini cyane ku buryo waba urugendo mwiza warurege cyane. Ni ukuvuga ngo Amerika yashyiragamo amafaranga menshi natwe nyine ikatugiraho n'aya mafaranga ishyiramo nabyo akatugeraho.
Ushaka kuvuga uwuhe muryango? Uri uvuga umuryango uwuhe? OMS?
Yego, kuko uriya muryango Amerika yivanyemo bizatugiraho ingaruka nyinshi cyane, bivuze ngo imiti izongera yikube inshuro zirenga ijana kubera ngo ubucuruzi bwacu bw'abakene cyangwa Abanyafurika bamwe bamwe badafite ubucuruzi bizabagiraho ingaruka kandi zikomeye, n'isabira ko Abanyafurika bakomeza kwigira nyine. Ubona ko twamaze iminsi tubona ko Amerika ishyira amafaranga menshi, ntabwo twebwe tujya kwibagirwa kwishyira hamwe kugira ngo twihaze muri bose. Ni ukuvuga ngo rero ndisabira Abanyafurika kwihangana tukigira uko twifite, ahubwo nisabira ngo Amerika ko yahindura igitekerezo nuko bidashoboka ko natwe muri Afurika byadufasha cyane.
Ndabashimiye, murakoze.
Ege, murakoze.
Professor Pascal Muntaravye ndovuga ko ari ingingo nkuru nkuru leta ya President Trump yakurikije bari bashizeho urwandiko ufise impapuro 920 bise itegekanye imigambi azoshimikira ko muri iki kiringo ciwe kigira kabiri. Umutaravye muri ivyo harimwe guhindura uko Amerika ikorana na n'umugabane wa Afrika bagashira imbere cyane cyane ivyerekeye inyungu za Amerika mu gukorana mu bijanye n'ubudandaji bifatiye ku masoko yigenga, bakavavanura mu buryo bushoboka no gushimikira ku mfashanyo baha umugabane wa Afrika. Mwitegereje iyo migambi mubona bizogira akamaro gute Afrika?
Nibaza yuko ubu Abanyafurika benshi barazi yuko atakarusho kanini bazoronka muri politike nshasha ya Donald Trump. Ngira ngo igikomeye ni bazogerageza kwibako bakavuga bati tukizeye cyane kuri Amerika reka twibeko. Ariko hariho n'ikindi kintu gishobora kuba, nuko Donald Trump uko yaje afise ubutegetsi cyane afite n'imigambi itera ubwoba abantu benshi kasi ya Afrika gusa na za Canada za Denmark n'ibindi bihugu mu bisanzwe byari bifitanye imigenderanire myiza na Amerika. Ibyo byose bishobora guhinduka muri imyaka ine azomara atwara Amerika. Uti kubera iki? Kuko burya ubwo mugambwe wiwe w'aba republika abantu bagerageza kwisunga ibintu bya kera bagerageza kwisunga ubukomezi bwa Amerika ntibumvikana cyane gusa ariho bamwe bamwe batembera ibyo Donald Trump akora ashaka. Hanyuma ikindi nacyo n'aba bademokrata bashaka ko ibintu bihinduka muri Amerika n'ahandi ku isi nabone ntibazemera ngo Donald Trump aguma akora ibyo ashaka mu gutera ubwoba ibindi bihugu byo ku isi. Bazogerageza kwinanasa babyange ku buryo harya muri iyi myaka ine azomara atwara nawe ntazoroherwa. Hariho n'ibindi bintu bizoshika kuko muri politike nta munyepolitike n'umwe yamafise inkomezi zo kurwanya ibintu byose biza bimunanira. Arashobora gushikirwa n'ibintu akananirwa n'ingene yuvivuna ku buryo Donald Trump nawe azogira ingorane azogerageza guhisha kuko politike ni kwimeze umuntu agerageza guhisha ntibizoroha ntibizomworohera byose biri imbere bishobora kumuzanira amananiye.
Murakoze. Tugaruke ku mirongo ya telefone. Dufise Nduwimana Innocent, uratwumva?
Yego ndavumva.
Uduhamagaye uri hehe Innocent?
Ya mukanyosha mu gisagara cha Bujumbura.
Ikibazo icyumviro?
Ni kibazo n'icyumviro.
Ubushikirize?
Yego ngarutse ku ngingo Donald Trump yaraye afashe. Je ndabona nzitohumuriza nk'ibihugu bimwe bimwe byo nga muri Afrika iwacu nko guhagarika imfashanyo iminsi 90 cyende batako yihuse gufata iyo ngingo. Hariho ibihugu bitokera ingorane ndabye ntiyari kwihuta guhagarika gufata izo ngingo na cyane cyane kandi hari ibihugu bikanye kandi yofa. Hariho n'ikindi kigira kabiri kuba muri cya shahamwe ya rijeje impunzi ku isi naho nyine cyenda bona hariho ibintu bigiye kuyangara byinshi. Hari ingingo zimwe zimwe yagiye arafata zidahumuriza Abanyafurika cyenda bona arakwiye gukurikira hamwe akamanza agakosora ingingo zimwe zimwe nko kwirukana Abanyafurika kandi bari bahasise ubuhungiro n'ubwenegihugu agacabihukana ihuti batamanje no kwegeranya n'utuntu tw'iwabo. Nizo zose ni ingaruka mbi bazogira bashyitse mu bihugu byabo. Arakwiye kuraba rero bakicira hamwe n'ababishejwe bagasubiramo bakaraba izo ngingo yafashe bagasubiramo bakabitorera umuti kuko nka twebwe Abanyafurika hamwe hamwe tugiye kugira uruhombo runini. N'icyumviro n'intera nicyo nashaka gushikiriza.
Turagushimiye Nduwimana Innocent.
Ego murakoze kutuhamagara ku ishuri rya Amerika.
Turamushimiye mugenzi wacu Fideli Niyongabo n'abatumire be uyu munsi ndetse namwe mwa telefoninye mutanga ibitekerezo byanyu. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi, mwese kandi mbifurije amahoro mwese makarama.
The MP Record Dr. Mash Production Holy Seven Your Smile Nasikiliza Sauti Amerika Tusikilize Sauti.